kunyerera no gwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wabo uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kadoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguhakanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Ikaze mwese mudukurikira ikiganiro ndafite ijambo cuno munsi cerekeye byo kugwanya ikiza cya coronavirus mu Burundi dufatiye ku ngingo abategetsi baherutse gufata kugira ngo ntibandanye kwiragira ikiganiro muri ko mugishikizwa na Francine Kanyange
ndafite ijambo
Ibitigiri by'abandura umugera wa coronavirus kuva mu ntango z'umwaka byarasubiye gushigwa habona n'abajejwe amagara y'abantu itariki zitandatu ni mu mushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesha ko habonetse abantu 40 bayigwaye mu nyuma hatangwa igitigiri cy'abandi bantu 100 harafashwe ingingo zo gukingira abatarandura zimwe muri izo tuzishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba nitegera curongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukinga ivyikwiragira rya COVID-19 yabishikirije ku munsi wa gatanu uheze
kuva itariki 11/2021 imipaka abantu bashobora gucamwo n'imodoka canke n'amaguru canke baje n'ubwato irugawe ku bantu bose binjira mu gihugu uretse abinjiza ibidandazwa bwa kabiri kuva itariki 11/2021 ingenzi zose zishikira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zizosabwa kumara iminsi 7 ahantu habonyene cyo bita quarantaine abazo baba bashoboye gutorwa indwara ya coronavirus nabo bazojanwa kuvurirwa ibibanza byabigenewe ku buryo bwabo bwa gatatu ku ngenzi zinjira mu gihugu zizoronswa ibipimo bibiri igipimo cya mbere bazokironkira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura icya kabiri bakironswe ku munsi ugira gatandatu mu mahoteli bazoba barimo
mu zindi ngingo zafashwe harimo kwambara agafukamunwa kubunguruza abantu ku mapikipiki no mu miduga itwara abantu cyo kimwe n'abagiye kwitura ibiro bya meri ya Bujumbura Rwaruka Bertrand ari mu Rwanda avuga ko izo ngingo yazakiriye neza ariko akabona ko hari nibindi abanyagihugu bari bakwiye guhagarika muri iki gihe kugira ngo bikingire
bateye intambwe kuko abantu bose bari bafite ubwoba ko mu Burundi n'ubundi corona niyazi zobamara kubera ukuntu nta taki na kimwe kigeze gihinduka ariko rero n'abajya bagoma bideplace bagenda Eske baraje abantu bagenda bagasohoka igihugu batarinze kuza n'indege. Bon ni byiza ku ntambwe bateye. Ariko n'ubundi ibirori biracaba kwa kundi nyene. N'ubundi izokomeza kwa kundi nyene badafashe bahagarika nk'ibirori bimwe bimwe. Urubundi birori biruzuye ama diplome, ama anniversaire, ibintu byinshi hari birori byinshi mu Burundi kandi duje ate ntibizotuma corona ihava. Ubwo bajoguma bayihantu ku nyene bazosanga n'ubundi bon reka turare kuri iyo ntambwe bakoze ko hari cindura. Petete ngira bado kongereza bivanye n'ukuntu babibonye bo gusa n'umundi ubu bare bugikogwa imanza zikiba jembo na nta changement zoba n'undi nyene abarwayi bazoguma biyonge
Octave ari muri Zambia ati ni byiza ko leta yitayeho gukingira abarundi ico kiza ariko ingingo zafashwe ntizikwiye
ingingo ni nziza yacari nziza kugira ngo amunyagihugu mu Burundi yoye kukuma amerekwa nabi canke hoye kuba irandagata kiki kiza cha coronavirus ariko rero mugabo ndagaruka kuko nabasanze bari indani mu nzuze mu gihugu aba nta ngingo zikomeye zafashwe indani mu gihugu rero ugiye kuraba abasanze bayifise iyo coronavirus bazobandanya bandukizanye indani nyene mu gihugu batafisanura cyabaze kononekara cyangwa bose bamaze kwandura rero ahubwo yindi ngingo ni yuko hofatwa izindi ngingo na cyane cyane mu masoko ahantu hakoranira abantu benshi izo ngingo nazo ntizirafatwa biboneka ko zikomeye cyane hanyuma ikindi nacyo ugehuraba bavuga ko abazoba baje n'indege kuko kirere cyose cyagumye cyuguruye bisaba ko babashyira ahantu ha kofinema kandi n'iminsi ikongerezwa rero ikibazo kica kiba kimwe burya dukoze kuruhishwa n'iyi ndwara kandi tukaca twongera kuruhishwa na leta nayo kandi burya mu mategeko ibi bibanza abantu bashikiramo byategeza kurihwa na leta iyo nyine ubwayo mugabo ugiye kuraba umuntu ashike mu hoteli akabandanya yiriha mu ihoteli amafaranga yo kujya ntabwo ari amafaranga yoroshe amafaranga yo ku munsi kandi n'iminsi ikaba yongerejwe urumva ko ibi bintu bitaba bije byorohereza umunyagihugu leta mu gufata ingingo nayo nyene niyimvire no ku munyagihugu kandi imworohereze
Neto ari muri Tanzania avuga ko uravye nyifato abategetsi bagize kuva coronavirus ivugwa n'izo ngingo atacho zizovamwo.
Nuguta wakuba umuntu yese byatumye corona ba mu Burundi. Umukuru w'igihugu wenyine ubwe yubase akavuga ko Imana yabarinde corona itabaho mu Burundi mugabo. Munyuma bagafata ingingo zo kuvuga ngo barugaye imipaka kubera corona tubona abantu birirwa barapfa tubona ata ngingo n'imwe iri kirafatwa mu gihugu uwo mwango niyo gukingira abarundi nta gitangaje kirimwo mu izo ngingo zose baba bafashe ko no muzazi neza ko igihugu cy'u Burundi atandongo zigishize zikunda abanyagihugu canke zobafata ingingo zo gukiga canke kurokora n'abarundi ibi rero nkugaruka ntacyo mfite mvuga kuko narumiwe iko ndumva ibyo abitwa ko ari abategetsi barongoye igihugu cy'u Burundi bavuga mu nyuma bagasira bakivuguruza gusa nuko mbona na Nyamana bavuga batayemera naho bavuga ko akingiye coronavirus nta kindi numva mfite navuga muri kano kanya ku bibazo bihanze abarundi n'abarundikazi bari munsi ya gihugu twangajwemo yagoye ariko nkagira ko mvunira akagohe buri murundi wese ari muri kiriya gihugu akumva ko amagara aramaze aseseka ntibayore akamenya ko wenye n'ubyiwe ariwe afata umwanya wa mbere mu kurwanira ubuzima bwiwe arumva ku maradiyo mu binyamakuru bitandukanye ingingo zigenda zifatwa n'ibindi bihugu kugira ngo birinde icyo kizaroho nyangana nabo babishyire mu ngiro batitaye ko bazobwirwa n'abiyita ko ari abarongozi b'icyo gihugu
rene ari muri Egypte ati ni nziza naho zatevye gufatwa
bo ndenyoze yuko bizofasha izofasha ndetse no kubona bashobora kugara imbezo hasi kugira urujya n'uruza rw'abantu ko bimwe muri ibyo usanga bacamo mukiza basanga ibiturire abantu bashyiyeho ku manyanga urumva basomere ibintu bimeze nabi muri bazi ko rero mu minsi ko izo mbiba zaba zivugwa ngo gatoya ngira bashobora gufasha ariko izo ngingo nuko zifashwe hateba umwe cyo kiza kuva kera cyane kimaze igihe umwaka urenga ariko twebwe iwacu wamenga iyo nyine bafite amenyewe bakoze n'ibisanzwe ariko uko kinjiye nako zinga zifashwe hateba rero nazo zifashwe hateba twibaze yuko hatararengerana yaze ko hatararengana yuko ubu ibintu bigiye ko mera nk'iso na gato kuko nakarabona yuko iwacu abantu bambara amamaske ni nabaki umva ibintu byose kuri bumenga nta na kimwe bibabwiye boneza yuko rero ko inzo zafashwe nyuma yuko ibintu bigiye gufata indi ntumbero kandi bivuze yuko ibyo bisabwa kubwira umuntu guhana imetero imwe ya distance gufata ibyama desinfecta na maski yaweza kuje bintu vrema bo warani kuwa bikorera ko cyane kuko ni birafasha ko yire
kuri Axel ari mu Burundi ati ni byiza ko hafashwe ingingo zo gukingira abanyagihugu ariko ngo nizi kurikizwe na bose atakuraba igihagararo cyo cyankuriya
ukaza ni ingingo nziza kuko umuntu ariko araba umuvuduko igihe kigarukanye umuvuduko uri kurundi rugero ndetse ibyavugwa ko mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi abanduye bo bari benshi naho bose bataramenyekana kandi bose banduye bagiriza abaca bava mu bihugu duhana imbibe cyangwa abaca bava mu bihugu bya kure ko ari bo babanje batanyombye rero gufata ziriya ngingo nko kugara imbibe bahana n'ibindi bihugu jyewe navuga ko ari ingingo nziza cyane ingingo nziza yo fasha mu gukontorora abamaze kwandura zikanagwanya abogaruka bazanye umubwe mugara igikenewe ni iki igikenewe nuko izo ngingo zo kubahirizwa kandi zikubahiriza na bose batarabye akamwana wa mama batarabye nk'ubundi kuko biramamaje nk'ibyerekeye umuhungu w'umuhuza yavuye mu gihugu cyo hanze aho gushyikira muri ibibanza by'ibiganiro ibibanza bya konfinema we yaciye aca ku ruhande arabeshya bari yageje kwikira abantu ndetse barabagicira ku gitore wararengana kandi ibyo bivuye ku muhuza iyo yari akwiye guhimiriza agira iki kiza kirwanywe akaba ari we arenga amategeko rero tukwikizwa tugakwikizwa na bose bataraze ububasha cyangwa ubushobozi bw'umuntu bucankuriya kumbure hobingabanyakibi kukwikiza kiriho kiragwira ku muvuduko utangaje cyane
David Vivana we nyene ari mu Burundi nuko abibona asaba ko ingingo zafashwe zo kubahirizwa
turashima ingingo ya leta y'u Burundi yafashe yo kugwanya no gukingira abenegihugu na cyane cyane mu kugwanya no gukinga cyane ikiza cya coronavirus iki kiza ni kiza kidasanzwe kimaze guhitana amamiliyoni menshi y'abantu ku isi yose eka no mu Burundi bwacu nyine burimo nicyo gituma ikintu nyamukuru gikwiye gukorwa ari cyo gukingira abenegihugu mu gukingira abenegihugu rero leta n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu butekereza gufata ingingo zidasanzwe kugira ngo tukingire abenegihugu bayo niyo mpamvu twebwe dushima kandi dukinguruka iyi ngingo nubwo ari ingingo itoroshe kuko ishobora guteza ibibazo bimwe bimwe na cyane cyane nk'ibibazo by'ubukene ibibazo by'inzara bishobora kwaduka mu gihugu cacu kubera yuko ataruja n'uruza kw'ibintu n'abantu kenshi usanga rimwe na rimwe mu gihugu hacabaho ingorane zikena z'ibintu bimwe bimwe icyo gituma rero dusabye leta y'u Burundi gufata izindi ngingo zishoboka kugira ngo abanyagihugu boroherezwe muri byose kindi kandi twagombe dusabe dushimitse yuko iyi ngingo irabe abantu bose baba binjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abasohoka kuko rimwe na rimwe usanga hari abantu umuntu ngarazwi yavuka mu muryango uzwi yavuka ku mutegetsi azwi cyangwa umutegetsi runaka ugasanga aravuye hanze ageze ku kibuga cy'indege cyangwa ageze ahantu hose ku mupaka ugasanga aroroherejwe ntakoreshejwe nk'ibyo abandi bakoresha na cyane cyane byo kugushyira muri karantene cyangwa se gukurikiza ayandi mategeko yose akinga gukingira coronavirus ubwo nyine kubera igikenye cyangwa se gukingira ikibaba bagaca bamuhitiza mu nzu cyangwa agahitira mu muhana avamo ibyo rero
ingingo leta y'Uburundi yafashe igifata ku bantu bose bataravye impunzi bataravye mu buryo ninaka kugira ngo abenye igihugu bashishikare gukingira.
Mike ari muri Uganda ati izindi ngingo zofatwa kugira ngo ico kiza kigwanywe kuruta
bo ingingo je na zibona zari ziza ariko nuko gusa ikibazo kimwe kihari nuko Uburundi hari ibintu bimwe bimwe bagikenye nk'abanyagihugu bamwe bamurana birabagora kugira bashobore aho bahurira nko mu masengero cyangwa mu masoko ama maske kandi si benshi bashobora gusonga ubushobozi bwo kuyaronka rero izo ngingo ndumva kumengo leta yari kubanza yitondera neza igaheza igatanga nk'imfashanyo ishaka igasaba imfashanyamahungu bakayifasha mu bikoresho nyine bya mbere bikenewe nyine na imwe gusa nuko ibyo bagenda bafata batabikoresha usanga bavuga ati ubu twafashe ingingo y'uko ahantu hariho hose ari ugushyiraho amazi abantu bakagenda bakaraba ariko bwaca kabiri izo ngingo ntizikoregweho ugasanga bamwe babiretse byo gukaraba byo kwambara amamaske ubundi iyo ngingo yari nziza cyane gusa ikibazo ni uko uburyo igihugu gishobora kuba giseke budashobora kuba bwihagize yuko bushobora kugara imbibe cyangwa ngo ushobore gukwiragiza amazi aho ariho hose cyangwa ubupfukamunwa rero leta ndumva ko umengo yari ikwiye gushyiramo ingufu ikasaba aho bishoboka ikasaba imfashanyo hanze nimba byo kunda hama bagaheza bagakora izo ngamba.
Gavin ari mu Burundi ati hatagwanijwe ibyo kujya igiturire izo ngingo ntacyo zizofasha
bakarushya umugabo ibya leta iwacu Bujumbura biragoye uri kuraraba ukuntu bafata ingingo kajagari ukuntu bafashe amahoteli azinze hariho abantu bafite uburyo buke ushobora gusanga badashoboye kuriha byanze nubwo bazokenera ngaho abantu bazoba kuko bavuze yuko umuntu wese azirihira ikindi nacyo kigoye kandi kinakomeye nuko usanga mubageze gupima cyangwa kuvura icyo kiza cya coronavirus harimo abantu bafite icyo twakwita akarangamutima gake badakunda igihugu babakunda ibiturire baca bahabwa ibiturire bakarekura abantu kubera ari abategetsi cyangwa abantu kubera ari imiryango ya banaka n'ibindi barabavunzi kugira bashyire umuntu muri karantene cyangwa basuzume yuko atagwaye ntabwo ajya kwanduza abantu ibi byose byaba byashyitse kubera ko habayeho abagejeje gukurikirana amagara y'abantu mu gupima haba hajya ku kibuga cy'indege cyangwa hamwe muri UNST bakurikiranira bya bipimo hagiye harabamo amanyanga twebwe ingaruka tuvuga tuti mu gihe bokura mwako gatima atari mwako gatima ko kutagira iturire bakarakira inyungu z'igihugu n'abarundi hama bakongera bakagabanya uburyo bakoresha bunini kuko uravye aho bafashe bazoshyira abantu bagwaye usanga bafashe ahantu hazinze benshi batatoshobora kuhariha niyo ngorane hari nayo handi ho byari byiza ingingo zoba ari ingingo zo gufasha kugira ngo bagabanye kwirakwira mugabo ku kuntu hajyamo ibiturire hajyamo imyuka ntuzi hajyamo kamwana wa mama biragoye nk'ugaruka kugira ngo dushobore kubona yuko ingingo zitogira kinini zifashije mu gihe batukuraho kuraba nkunzi no kugira ibiturire mu bagejeje gucungera bijya bibanza mu bagejeje kuraba ingenzi nziza ibyo bitagabanijwe nta kamaro kanini tubibona.
Ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa 13/0/2021 twatsijya nino ingingo zerutse gufatwa mu gukinga coronavirus mu Burundi ugaruka rwashimye ko zafashwe rutako rusaba ko bafatwa n'izindi kandi zikubahizwa na bose mwakoze mwese mwaduteze amatwi namwe mwagize icyo mushikirije naho kuri ndisango
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.